mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo Imana ihambaye igaragajwe imbere yacu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marionne Branham igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu 1964 i Philadelphia, Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndafise ibyanditswe bike yinanditse nifuza kubabwira ko kandi nizige k'Imana iheza gira utwikoro twacu dutoya. Rero abantu benshi bari bajije impamvu turu tuzeze cyane kandi tugira urwamo rwinshi. Murazi iki kimeze nk'ubwoko butandukanye bw'igikorane ku by'abantu babamenyereye kubona kandi mu bisanzwe ikintu cyose kiba giteguwe imbere y'igihe, ariko iyo tuje muri ibi bikorane ibyo nagiri wibakwe gukora haraheze imyaka myinshi kuva bitangura ubwa mbere kandi tutazi na gato ibyo tugiye gukora. Turaza gusa maze tukirekura, nicyo kintu cyonyine tuzi gukora kandi Imana ikora ibisigaye. Rero bitugira abantu bitwara ukuntu kwihariye gose. Uwundi munsi umuntu umwe yavuze ati, murazi by'ukuri muri abantu b'utuzeze, kandi navuze nti yemwe ni nibaza ko turi bo. Kandi ndibuka kimwe muri ibyo bikorane mwene Data Troll yari karambwira igihe kimwe iby'umudagi muto yavuze ko yaronse umubatizo wa mwe muyera, kandi ku munsi ukurikira mu iduka aho yakorera yaduza ibiganza byiwe maze agatazira umwami kandi avuga mu ndimi kandi akitwara nabi. Rero amaherezo umukoresha yaramwegereye maze avuga ati, Heni wabaye iki? Yavuze ati, yo nakijijwe. Yavuze ati, umutima wanje wuzuye gusa umunezero. Yavuze ati, yemwe utegerezwa kuba wamanye n'ujya mugwi w'abataye umutwe hariya. Yavuze ati, ego Imana ishimwe. Ati, umwami ashimwe kubera abataye umutwe. Yavuze ati, ufata imodoka iriko iragenda mu ibarabara, niwakuramo amaburo yose uzosigara n'ikirundo cy'ivyuma, kandi ni nka byo nyene murabizi. Umunsi umwe muri California nariko ndamanuka mu mabarabara ya Los Angeles kandi nabonye umugabo yari afise ikimenyetso kugikiriza ciwe no ngaha. Rero yavuze ati, ndi umusazi wa Kristo, kandi abantu bose bariko baramuraba kandi nababonye bahindukira kandi baraba abaciye uruhande, kandi niyumviriye gukora nk'abandi. Kandi ku mugongo wiwe yavuze ati, uri umusazi wande? Ego nibaza ko twese turi nk'utuzeze bamwe ku bandi murabizi. Ariko murabizi isi iri kirinjira mu nzira nk'iyo gushikaho ikintu gitandukanye kiyigira ikintu cy'akazeze cyane gushikaho abantu biyumvira ko hari ikintu kitagenda neza. Kandi mu bisanzwe Imana itegerezwa gukora ikintu kidasanzwe cyane kugira ngo isubize abantu muri bibiri y'ubugira. Kandi ndashobora kwibaza ko Nowa yari umuntu yataye umutwe kuri icyo gihe cy'ubumenyi yari abayemo, kuko bashobora kwemeza ko atamazi yari mu kirere, ariko Imana yavuze ko azobayo hariya. Rero Nowa yavuga ubutumwa kandi abyizere, yacitse uwataye umutwe. Kandi ndashobora kwibaza ko igihe Mose yamanuka muri Egiputa yari nk'uwataye umutwe kuri Farawo, ariko mwibuke Farawo yari uwataye umutwe kuri we nawe. Rero ba turatahura ibyo. Na Yesu yabonwa nk'umuhakanyi, ibyo ni byo. Martin Luther yari uwataye umutwe ku ishengero rya Katolika, na John Wesley yari wataye umutwe ku Anglikani. Rero murabizi ni hafi gihe cy'uwo ko habaho uwundi yataye umutwe, suko mubyiyumvira. Ariko imbere y'uko haba icyuma cyugarama vise, murabizi hategezwa kuba ubwa mbere iburo yo kuyifungirako. Rero murabizi Nowa nk'uwataye umutwe ya ufata icyuma gikwega amaburo gikwega iburo kikayikwegera hamwe n'ikintu kinaka maze ikabigumiriza hamwe. Rero Nowa yarashoboye gukwegera abazokwizera bose mu bwato hanze y'urubanza mu kuba wataye umutwe. Tubona ko Mose yakwegeye ishengero hanze ya Egiputa mu kuba wataye umutwe. Ibyo ni byo. Nibaza ko dukeneye uwataye umutwe ubu wo gukwegera umugeni hanze y'ishengero. Dukeneye ikintu kinaka ubu uwundi, ku buryo tuba ubwoko bwa kera bw'abantu b'utuzeze. Kandi nibajije iri joro namba umwami abishatse ko nogerageza gusoma ibyanditswe bimwe bijanye n'ibi kandi nkabigisha akanya gatoyi gusa kandi kandi nkagerageza kubereka impamvu turi abantu nk'abo butuzeze. Reka tuzinguruye mu byanditswe ubu mu Bifilipi gice cya kabiri ku murongo wa mbere kugeza umunani n'Abakorinto ba kabiri ku murongo gatatu na gatandatu, kandi dusome mu gihe twizera ijambo ry'Imana. Kandi rero imbere yuko dusoma twunamika imitwe yacu ku by'isengesho. Data wo mu ijuru w'ubuntu, mu by'ukuri turi abantu bagiriwe ibakwira ijoro kuba tubayeho muri iki gihe no kubona ibintu tubona biriko biraba no kumenya ko igihe kiri hafi igihe Yesu azoza ku bw'ishengero ryiwe. Yo, ibyo binezereza imitima yacu umwami. Kandi mu gihe tuzingurura impapuro iri joro turasaba kuduha urufatiro ruvuye muri iki gisomwa, kandi mwe muyera ashobore guhishura imitima yacu ibintu byoba byiza kandi bihimbara Imana, kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murazi, nibaza ko ndabasaba gukora ikintu kimwe. Keshi na keshi nsaba ibintu bidasanzwe, kandi niziye ko ntariko ndasaba icyo ari cyo cyose kidasanzwe. Ariko iyo twemeye ko tuzoba bizigirwa bibe ku ibendera, twese turahaguruka. Kandi ibendera rihise turahagarara, nicyo dutegerezwa. Kandi turahagara kugira ngo tujyubahirize. Nimuze duhaguruke mu gihe dusoma ijambo. Namba mushaka Abakorinto ba kabiri ku murongo wa gatatu kwa gatandatu. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishya, yamarasa abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti, ariko nab'imwemo. Kuko ibyandikishijwe inyuguti byicisha, ariko imwemo ihesha ubugingo. Yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu, naho bwari bwazananye n'ubwiza. Ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye Abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ha Mose. None ko byabaye bityo, ubugabuzi buganzwa na mwemu ntiburushiriza cyane kuzanana n'ubwiza. Ubugabuzi bwo gutsindwa kwari ubwiza, ubugabuzi bwo kugororoka burushiriza kugira ubwiza bw'akabura rugero. Mbere icyari gisanganye ubwizwa nta bwiza kigifise, kuko haje ubwiza bukirengeye. Igishira ko cyari n'ubwiza, igihoraho kurushiriza cyane kugira ubwiza. Nuko ko dufise icyizigiro kingana gityo, tuvuga tutabobotereza na gatoyi, ntidusa na Mose yitwikira mu maso kugira ngo Abisirayeli ntibahanga amaso iherezo ry'ubwariko buraherengetera. Ariko imitima yabo irakomantara, kuko gushitsa na bugingo n'ubu cya citwikiro kikiriho mu isomwa ry'isezerano rya kera ntikirakugwaho, kuko muri Kristo ariho giherera. Ariko gushitsa n'ubu ibya Mose, iyo bisomwa icyo citwikiro kiba ku mutima yabo. Yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, icyo citwikiro gica gikugwaho. Ariko uwo mwami ni we mwemu, kandi aho mwemu w'umwamari niho haba umwidegembyo. Tweho twese ko dutwikiriye mu maso tukerekana nk'ikirore ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindugwa n'umwamari we mwemu. No mu Bifilipi kabiri dusoma ibi guhera ku murongo wa mbere, kandi dusoma gushika ku murongo w'umunani. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzure umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Ntimugire icyo mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi. Umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi wa muruta, kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana nkiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugorana acika usa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iyo muntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, iri jambo rihambaye ryasomye iri joro mu byanditswe byawe byera rigire rizima mu mitima yacu ku buryo tugenda nta kumwe kwa Emausi tuvuga tuti umutima wacu ntiwari kuradudubiza muri twebwe mu gihe yari karatuvugisha mu nzira tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murashobora kwicara. Ubu n'ubutumwa budasanzwe cyane ariko mbona ko bukwiye iki gihe. Nashatse kuvuga kuri iki Imana ihambaye igaragajwe imbere yacu. Rero kuva umuntu abayeho hari inyota yamiri mu mutima w'umuntu yo kumenya aho yavuye igituma ari hano n'ahagiye kandi hari umwe rukumba ashobora kubisubiza niwe yamuzanye hano kandi abantu bamye bashaka kubona Imana. Mu byanditswe bya kera turahasanga yuko Imana yihisha abatizera. Imana ifise uburyo budasanzwe bwo gukorana n'abantu, yihisha abatizera ariko ikigaragaza kubizera nuko Imana ibigenza. Yesu yashimiye se kubona yarahishije ibyo bintu abanyabwenge n'abatizera ariko akabibikira abana bato bashaka kwiga. Uko tubibona rero Imana ntihindura kamere yayo kandi ikora ibikorwa byayo mu buryo bumwe kuva kera. Mu gitabo cya Maraki gatatu haranditswe ngo ni jewe Mana kandi simpinduka, nicyo gituma akora ku ntumbero imwe igihe cyose. Dufata kimwe mu bitabo bya kera cyane byo muri Bibiliya, igihe Yobu umwe mu bagororotsi cyane bo mu gihe ciwe, umuntu atunganye mu mategeko y'Imana, umusuku w'umwizigirwa w'umugororotsi kandi witeka gushika naho Imana ubwayo yavuze iti nta wundi asa nawe ku isi. Ariko hari igihe yagize icyifuzo cyo kubona Imana. Yobu yari azi ko Imana ihari kandi yumva ko yifuza kuyibona, acanye kuja mu nzu yaho akadodora ku muryango akavuga ati nifuza kuvugana nawe, bicarane hamwe baganire nk'ukuntu twojana tukaganira hagati yacu turatahurana. Nicyo gituma duhura muri aya makoraniro aho dukoranira hamwe tukavuga ibyiyumviro byacu kandi bituma turushirizaho kumvikana neza igihe tuvugana kandi tuganira ku bintu turi kumwe. Abakozi b'Imana barabigira, abantu bava ahantu hatandukanye hose nabo nyine barabikora baraganira kandi iyo kubera yuko Imana yariyo ukuri cyane yifuza kumenya ko yoshobora kuja ahira akadodora ku muryango maze akagira ikiganiro n'aya masomo yandi. Ariko turabona ko Imana bavuganye naho yari yihishije mu buryo bw'igihuhusi maze yabwiye Yobu yitegure kagiye kuvugana nawe nk'umuntu, maze yaramanutse mu gihuhusi hama ivugana na Yobu kandi yimenyekanishije kuri Yobu buryo bw'igihuhusi. Ariko Yobu ntiyayibonye neza, yashobora gusa kumva umuyaga uhuta kandi uhuta no mu biti kandi ijwi ryaravuye muri icyo gihuhusi ariko Imana yari yihishije muri icyo gihuhusi. Kandi iyi nkomezi itaboneka mu gihuhusi yari ifise ijwi ryumvikana, yavugishije Yobu yamara ntiyigeze abona ishusho ryayo ariko yari atwikiriwe kuri we n'igihuhusi. Turasanga umwe mu bavugishwa bakuru bo muri Bibiliya, Mose wo mu Isezerano rya Kera, umwe mu basavyi b'Imana bagenywe bacagwe batoranijwe nawe nyene yari yifuje kuyibona, yari yaragera yara yaragerereye cyane kandi yari yabonye ibintu byinshi cyane bikogwa n'ukuboko kwayo gukomeye. Yamwitangiye imbere kandi gukora ibintu Imana yonyine ishobora gukora. Yarifuje kuyibona umunsi umwe. Imana iramubwira iti genda uhagarare ku rutare. Kandi igihe yari ahagaze ku rutare, Mose yarayibonye irengana, yabonye inyuma hiwe. Araheza avuga ati yasa n'umuntu, umugongo w'umuntu, ariko ntiyabona Imana, yabonye gusa umwitwikiro w'Imana. Bibiliya yavuze iti nta muntu yigeze abona Imana na rimwe, ariko umwana w'ikinege wa se ni we yayimenyesheje. Rero Mose yayibonye itwikiriwe nk'umuntu. Turasanga Yehova wo mu isezerano rya kera yari Yesu wo mu isezerano rishasha. Kandi Dr. Scofield hano dusanga ku ijambo ryiwe rihinduka riva kuri ishusho. Turasanga ijambo ishusho mu Kigiriki risobanura ngo ibitaboneka byarahindutse ibiboneka. Ikintu kidashobora turazi kiriho, bishobora kuba ntibishobora kubonwa, ariko n'ubu turazi ko biri ngaho. Kandi igihe yahindura ishusho yiwe y'utaboneka agizwe uboneka, bisigura ko yahindutse ava ku birengeye ibisanzwe ajya ku bisanzwe. Kandi yahinduye gusa igifukisho ciwe mu bindi ni nk'igikino yari karakina. Kandi mu Kigiriki iyo bohindura igifukisho cabo kumbura umukino umwe, umukinyi umwe yoba yarakinye mu bice bitandukanye. Kandi umukobwa wanje ari hano bari bafise ku ishure ryisumbuye igikino. Kandi uwo muhungu umwe nzi yarakina nk'ibice bine, ariko yaje inyuma aho babihindurira agahindura igifukisho ciwe kugira ngo asohoke akine yigire uwundi muntu. None niwafata ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera bwerekeye icyo Mesiya yari kuba, urashobora kubugereranya n'ubuzima bwa Yesu, kandi urabona neza uwo Yesu yari we. Ntiyari umuntu asanzwe gusa, yari Imana. Yahinduwe kuva ku birenge ibisanzwe ajya mu buryo busanzwe bw'umuntu. Yamara yari Imana yerekanwa mu mubiri, atwikiriwe n'umuntu, umwitwikiro w'umubiri. Kandi mwitegereze isezerano rya kera. Jewe nje ndazi ko ndiko ndabwira abantu bavanze muri iri joro bavuye mu bice bitandukanye by'isi, kandi turi hano kugira ngo tubimenye. Twebwe turi iki? Turiko turakora iki? N'igiki twebwe turi iki? Turiko turaja hehe? N'igiki kiriko kiraba? None ivyo vyose bisigura iki? Kandi ubu dusanga ngako iyo mwebwe abagabo n'abagore b'Abayuda n'abigisha mu rusengero mu minsi yaheze, iyo baraba Bibiliya ubuvugishwa aho kuraba imigenzo, bari kumenya uwo Yesu ariwe. Ntibari kwigera bamwita Belizebuli, ntibari kwigera bamubamba, ariko byose byategerezwa guko guko. Icyo ni igice cy'igikino, kandi bari bahumishijwe kuri iki kibazo. Nicyo kimwe nka benshi mu bagabo bari muri mwebwe abagore hano kano kagoroba, uwaba afise imyaka imwe cankanje canke banduta gato. Muribuka hano muri Amerika imyaka iheze imbere Abashinwa mwene data byaciye binzamwo hano byanje mu mutwe wanje igihe nariko ndamuvugisha ingene bakunda ku ntibashobora kuvuga Icyongereza, kandi bari barongoye akazi kukumesa. Hanyuma warashobora kujaho amesera kugira impuzu zawe zimeswe. Abo abagabo b'Abashinwa baca batora icemeza ako watanze izo mpuzu, hanyuma bakakagaburamwo mu bice mu buryo bwabo. Wafata igice kimwe nawe agatwara ikindi gice, ariko igihe ugarutse gutora impunzu zawe ivyo bice bibiri vy'igipapuro vyategerezwa guhuza. Kandi mu gihe bidahuje neza hari itandukaniro, ntiwashobora kubisubiramwo mu buryo ubwo ari bwo bwose kubera yaba afise igice kimwe nawe ufise ikindi. Kandi igihe vyashobora kwiganwa rero waba wemerewe kwaka ivyaba bikugenewe. Rero waronka ibikugenewe igihe waba ufise ikindi gice cy'amasezerano nk'uko biri ekano kagoroba igihe twaronswa ikindi gice cy'amasezerano igihe imana yagabura mu mwana wayo mu bice bibiri karuvariyo igafata umubiri ikawutanga nk'ikimazi hanyuma ikarongi kamwe mu muri twebwe yigeze kuba mu mugabo Yesu yamananye niri mu cyitwikiro kano kagoroba mu buryo bwa mwe muyera ibyo bice bibiri bisabwa kuja hamwe rero bigaca bituma uba igice cy'isezerano Imana yarabikoze bikugira amenyekane neza ku muntu igihe yihindura umuntu nariko nsoma inkuru imyaka mike yiheze kandi muri iyo nkuru yavuga umwami ahambaye umunyabuntu ndibagize nagiye ubunyene ese nariko ndiyumvira kubijanye no kuvuga iyo nkuru birashoboka ko yoba ari impimbano ariko idutwara ku gice kiduha intangamarara kubijanye n'ibyo dushaka kuvuga uyu mwami yari umwami w'ubuntu kandi yarakunda cyane abantu biwe gushika umunsi umwe imbere ya yuwamu ucungera hamwe n'umunyacubahiro wo muri ubwo bwami yavuze ati uno munsi murabona ku nshuro yanyu ya nyuma mu myaka myinshi hanyuma wamucungera hamwe n'abanyabuntu biwe baramubwira bati mwami mwiza kubera ikuvuze ibyo mbega ugiye kuja mu gihugu cyo hanze ahantu kugira ubuwundi muntu mushasha avuga ati oya ngiye kuguma hano nyene mu bisanzwe avuga ati ngiye kuja hamwe n'abantu banje ngiye guhinduka umurimyi ngiye gukata ibiti hamwe n'igikoresho kibigenewe ngiye kwikuyimbisi nkoresheje icyo kuyimba ngiye guturira imizabibu hamwe n'abatuturira imizabibu ngiye kuba umwe muri bo kugira nshobore gutahura neza ibyo baba bariko barakora akandi ndabakunda akandi nshaka kumenyerana nabo byimbitse ntibazomenya ariko nshaka kumenyerana nabo muri ubwo buryo nyene kandi bukeye igihe abamukorera abantu bose bibo bamubona acanka bari mu ngoro yambura igitsibo ciwe agishira ku ntebe intebe y'ubwami yambura ikanzu yiwe hanyuma yiyambika impuzu z'abarimyi hanyuma agenda hamwe n'abantu basanzwe ubu muri iyo nkuru ntoyi duca duheza tukamenya kubijanye n'imana babwiye umwami bavuze bati mwami turakwifuza turagukunda tutwifuza ko wobandanyura umwami ariko yari yifuza kumwe muri bo kubamenya neza kugira nabo bamumenye neza na neza icyo yarari byari guca byerekana icyo yarari neza na neza kandi icyo ni cyo Imana yakoze ya yari ihinduye mu kuba Imana Yehova kuko ubumwe muri twebwe kugira ababazwe yumvirize urupfu kugira amenye icy'urumoyi rw'urupfu cyari hanyuma afata igihano cy'urupfu kubwiwe yashyize ku ruhande igitsibo ciwe hamwe n'ikanzu yiwe hanyuma hinduka umwe muri twebwe yiyogeje ibirenge hamwe na hamwe na hamwe n'abantu batoye yabaye mu makambi hamwe n'abakene yaryamye mu ishyamba hamwe no mu ibarabara hamwe n'abari badafise agaciro yabaye umwe muri twebwe kugira ashobore kudutahura neza akandi kugira dushobore kumutahura neza ubu ndibaza muri turamenye ibihinduka ubwiwe ibyo yakoze ni wabibona yaje mu mazina y'abana batatu yaje mu izina ry'umwana w'umuntu hanyuma mu mwana w'Imana hamwe n'umwana wa Dawidi yaje nk'umwana w'umuntu ubu muri Zekariya muri Ezekiyeli kabiri ku murongo wa gatatu Yehova wenyine yahamagaye Ezekiyeli umuvugishwa umwana w'umuntu umwana w'umuntu bisigura umuvugishwa yategerezwa kuza muri ubwo buryo gushitsa gusubira mu byagezwe 18 ku murongo wa 15 ibyo Mose yavuze ati Uhoraho Imana yanyu azohagurutsa umuvugishwa ameze nkanje ubwiwe ntiyigeze yi yita umwana w'Imana yigereranije nk'umwana w'umuntu kuko yategerezwa kuza bijanye n'ibyanditswe murabona yategerezwa kugira izo mpapuro zibiri zitabaguritse ubuvugishwa bw'isezerano rya kera hamwe na kamere yiwe bwite kugira meruko rero yaraje umwana w'umuntu aza muri ubwo buryo rero twasanze inyuma y'urupfu rwiwe uguhambwa n'ukuzuka yaje ku munsi wa Pentecoste nk'umwana w'Imana Imana mwe mu mwishusho mwe mu yera yari karakora iki yari karahindura ubwiwe yimenyekanisha ubwiwe mwihangagiwe mwishusho itandukanye nka mwe mu yera Imana yaje gukora biciye mu bihe by'ishengero nk'umwana w'Imana mwe mu yera ariko mu nganji y'imyaka igihumba zoza nk'umwana wa Dawidi kugira byagire ku ntebe ya Dawidi umwami yotegerejwe gufata intebe ya Dawidi ubu yicaye ku ntebe ya se kandi rero yavuze ati unesha zo kwicarana nanje ku ntebe yanje nkuko nanesheje nkicarana ku ntebe ya data rero uwe mu nganji y'imyaka igihumbi azoba ari umwana wa Dawidi niki yamana ibihe byose yihindura icitwikiro cayo ndi ku mugore wanje umugabo mwatahuye wa mugore wo mu Sirofoenike yavuze ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi we ntiyigeza mugora na gatoyi nta burenganzira yari afise bwo kumwituko ntiyari amufise kububasha nk'umwana wa Dawidi yari umwana wa Dawidi ku Bayuda hanyuma rero yaraje ariko igihe yamuhamagara ati mwami yari umwami wiwe rero hanyuma yararonse icyo yasaba ubu rero ariko arahinduka ubwiwe rero mu rugo rwanje ndabantu batatu batandukanye mu rugo rwanje umugore afise ibyasaba nk'umugabo umukobwa wanje hariya ntafise ibyasaba nk'umugabo ndise wiwe kandi umuhungu wanje mutoyi hariya ndise kurukuriwe nta burenganzira afise bwo kunyita se sindise umwana wanje nise wiwe ndise kuru wiwe ariko ndacari wa muntu nyene kandi Imana ivyikora irihindura ubwayo kugira ihinduka urunganwe hanyuma yigaragaze kuri iryo hanga kandi niyo mpamvu turi hano kugira tubibone muri rino joro n'ubuhe burya Imana yimenyekanisha kuri ino hanga no muri kino gihe ihindura umwitwikiro wayo ihindura igikorwa cayo ariko ntihindura ikibanza cayo nihindura kamere yayo ihindura gusa umwitwikiro wayo kuva muri umwe ija mu wundi irabikora kugira yihishura ubwayo abantu ku mugaragaro hanyuma bashobore kumenya iyariyo n'iciri mu Baheburayo rimwe dusoma duti kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa ak'umwana wayo Yesu ubu abavugishwa Yesu yavuze ati igihe yari hano ku isi ati bari Imana wita izo mana bijambo ry'Imana ryaje ko kandi byanditswe ntibishobora gusenyuka niko yavuze ati rero ni gute wo mucira kiteka mu gihe ari umwana w'Imana murabona ijambo ry'Imana rigabuye mu gihe cyose uko ritegerezwa kuba kandi Yesu yarugushyizwa ku buvugishwa bwose muri we hari kunengesera k'ubumana mu mubiri byari muri we yari we yari muri Yosefu niwe yari muri Eliya niwe yari muri Mose niwe yari muri Dawidi umwami yaswe abantu biwe baramwase nk'umwami hanyuma yagiye mu rubanza gato yababaye ntiyakunda leta yiwe uburyo bwo gukora bwayo kandi yaramuvumye hanyuma umurinzi yasunitse inkota yiwe avuga ati norekera uwo mutwe w'imbwa kuri we avumye umwami wanje kandi Dawidi nkumbure ntiya shishoje ico yariko arakora muri ico gi ariko yari yarasizwe kandi yaravuze ati mureke imana niyo yamubwiye gukora ivyo niho yaduga umusozi yambukiri Yerusalemu ku mwami yanswe murabona imyaka majana yo hanyuma umwana wa Dawidi yaciwe ko amate mwibarabara kandi yari ku musozi wa musozi nyene yitegereza Yerusalemu umwami yanswe hanyuma arasemerera ati yewe Yerusalemu ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yimundikira mu byubi byayo ntimwakunda ntiyigeze ihindura kameremere kayo ukubera ko Abaheburayo 13 ku murongo 8 havuga ngo ni wawe ndi nyenejo hahise uno munsi n'ibihe bidashira imana yambaye umubiri kugira ngo ibone gupfa kugira ngo iducungure dukuye mu bya nico gituma yihinduye ubwayo ko bumuntu turabona muri Yohana 12 ku murongo wa 20 abagiriki bari baramwumvise ubu nta muntu numwe yo kwigera mwumva kiretsa abafise imitima igurugumba yiteze kumubona nkuko yobu nabavuga kwabakera bose bari bifuje kumubona nuko aba bagiriki baje kumuraba baje kuri Filipo w'Ibetasida baravuga bati mugenzi turashaka kuraba Yesu abagiriki bifuza kumubona ariko ntibashobora kumubona kubera ko we yari mu ngoro y'uburyo bw'umubiri imana yari muri Kristo yigaragaza isi bwayo ubu turabona yuko muri ibi aba bagiriki ntibigeze bamubona akandi murabona amajambo Yesu yabagaragarije inyuma yaho yavuze ati iyagatete kingano kataguye mwivungo gafe kagumu ko kari uko nyene muyindi mvugo nibo kwigeze bashobora kumubona yihindura mu buryo bw'uko yahoze ari kubera yuko yihinduye acika ufise umubiri ariko iyo ako gatete kingano kataguye mwivu niko niho koshoboye kwama imbuto zijanye n'ubwoko bwako yarungitswe kuba Yuda nezira neza muri ico gihe ariko aka gatete kingano akotegerejwe gupfa bigaragaza imana mu mubiri w'ikiremwa muntu yihishije abatizera ariko yihishura abizera muri Yohana 1 ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yihinduye umubiri abana natwe kandi natwe turamwakira umwana w'ikinegava kuri data yuzuye ubuntu ubu ubwa mbere na mbere jambo yariho ijambo n'iciyumviro gishikirijwe amwitanguriro nta nubwo yigeze ibimana ubu ijambo ryo mu cyongereza cyacu imana risigura ikintu gisengwa ese hari ugukekeranya kungana gute mu byiyumviro ushobora guhindura umuntu imana ushobora kugira icyo aricyo cyose imana ariko mu isezerano rya kera mu itanguriro rimwe ubwa mbere na mbere imana ijambo ryakoreshejwe ni Elohimu Elohimu risigura wibeshejeho ubwiwe n'ubuhe budasaburi hagati ijambo Elohimu ku ijambo rya Kimana Elohimu risigura wibeshejeho ubwiwe ntidushoboye kwibeshaho twebwe ubwacu ntidushobora gushobora byose kuronya inkomezi zose kuba hose kumenya byose uyo Elohimu agaragaza ibyo byose ntidushobora kubuko kukura igiti wagize nk'Imana acanye inyubako si icibeshejeho rero Imana ubwa mbere na mbere yari ubugingo buhoraho muri we hari kamera izo kamera zishatse hinduka amajambo ijambo naryo ryigira umubiri Yesu yari umucunguzi kandi gucungura bisigura kugarura kandi nimba ategerezwa kuyigarura hategerezwa kuba ahantu ho kugarukwako rero murabona abantu bose ntibazokwigira bashobora kubibona akuko abantu bose ntibari mu byiyumviro by'Imana ubwa mbere na mbere murabona raba baherezi iyo bamubonye yigaragaza neza neza n'ijambo icyo yari bavuga bati niberze buri ivyo byerekana aho kamere yabo yari mu byiyumviro bigezweho by'icyo gihe ariko igihe uwo mumara maraya muto uwo yahuye nawe ku irembo akamubwira akagaragaza ikimenyetso ciwe cy'ubumesiya mu kumubwira ibyo yakoze emwe ati mushinganaye ndabona kuri umuhanuzi turazi ko mesiya niyazazo tubarira ibyo byose yari karamwemera nka mesiya wasizwe kuko yari afise ibisabwa n'ivyandi ntimubona ivyo bipapuro bibiri vyariko birahurirana we ivyo turabizi gihe Mesia zoza. None imana yari gushobora gutegerezwa guhuza ikina kiriya kugira ngo ironke ijwi rinaka nk'inkengeri nk'umubumbyi. Ariko igihe Yesu yahindukira akavuga ati ni je wenyine turiko turavugana, nta mvugo nk'iyo ngobereze buri yariho. Yasize umubindi wiwe yirukira mu gisagara maze avuga ati nimuze murabo umuntu yambwiye ibyo nakoze. Mbego siwe Mesia nyene? Murabona none ibyo yakoze iki? Gushira hamwe ibyanditswe bya kera n'ivyo ibyo Yesu yari karamuha byakoze iki? Byatumye aba Mesia, kandi mwo bamwarabibonye ibyaha byiwe byarababariwe vuba. Kuko mu ntango yari umuntu ashobora gucungurwa, kuko yari mu byiyumviro by'Imana mu ntango, rero byaramucunguye cyane biramugarura. Igihe yabana ibyanditswe bya Seruye byerekanywe bya Yehova icyo yari cyo. Rero igihe Yesu yaza, iyo aza n'ubutumwa bwa Nowa, nibyari gukora kubaka ubwato no kureremba, nibyari gukora. Ariko ibyo Nowa yari umugabane w'Imana yakoze mu buryo budasanzwe, kuko yari udasanzwe, kandi ubutumwa bwiwe bwari budasanzwe, kuko ryari ijambo ryariko riragaragazwa.
Because he was peculiar, and his message was peculiar because it was the word being made manifest.
Ntiyari gushobora kuza n'ubutumwa bwa Mose kuko ntibwari gukora. Mose yari Imana mu gice yerekanywe, yari ijambo ryaserwe muri icyo gihe, ariko Yesu ntiyari gushobora kuza muri ibyo. Bibiliya ntiyigeze ivuga akazoza muri ubwo buryo, ariko igihe yaza agaragajwe neza neza nk'uko isezerano rya kera ryari ryavuze kazogaragara. Rero abo bose bari bashobora gucungurwa baravyizeye kuko bari ibyiyumviro by'Imana. Ibintu byari bimugize mu ntango byahindutse umubiri, kandi bishobora gucungurwa maze bigarugwa ku Mana. Abamwakiriye bose nibo yahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, kuko bashobora gucungurwa bari kuva mu ntango mu kugaragazwa. Niyaba twoshobora guhagarara hano akanya gato, hamwe byoshoboka maze tukabyiyumvira ko muri iri joro by'ubutumwa bw'igihe ibyiyumviro byaseruwe bya Yehova, tubwirwa ngo imbere y'uko isi iremwa amazina yacu yari yarashyizwe mu gitabo cy'ubuzima cy'umwagazi w'intama. Hanyuma tukabona izo mpande zibiri nk'uko nabivuze ubwa mbere, igituma imwe idasanzwe ku yindi. Bitegerezwa kuba ari uko, niko byamye, byamye ari uko bimeze, kandi bizokwama ari uko. Yari ijambo, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Rero Imana mu kera mu minsi y'isezerano rya kera dusanga imaze kubonekera abantu bayo mu buryo butandukanye. Yihishije mu isato z'ibikoko byitwa Tahashi za kera. Imana yihishije inyuma y'insato z'ibikoko byitwa Tahashi ku ntebe yayo y'imbabazi. Turabona ko ingene uwo Salomo igihe yahezagira urusengero rw'umwami, hanyuma izo nsato z'ibikoko byitwa Tahashi zari zimanitse ngaho, igitambaro ingene yinjiye nk'inkingi y'umuriro n'igice, maze akamanuka inyuma yabo, maze irihisha bo hanze. Ariko kubera ukwizera, Isirayeli yari izi yuko yaraha inyuma, bari bazi kyaraha inyuma batitaye ku by'isi yose y'abapagani yovuga. Yari yihishije utizera, ariko uwizera kubera ukwizera yari azi ko ariho inyuma. Bari bafise imbabazi, kandi yari ku ntebe yayo y'imbabazi, iryo rikaba ryari ibanga rikomeye. Murazi mu isezerano rya kera kwinjira inyuma y'ugo rushato rwari urupfu, ubu kuguma inyuma n'urupfu. Icyo kwinjira mu bwiza bwayo rwari urupfu, ubu kuja kure y'ubwiza bwayo n'urupfu. Ibyo byarashitse atankeka kugutantabuka kw'igihuzi Karuvariyo, igico gihuzu catantabuka, igihuzu ca kera. Rero kuja hanze y'inyonga hiwe n'urupfu, icyo gihe kwinjira mu nyonga hiwe rwari urupfu. Murabona birahinduka kandi bikabandanya, kandi mutegerezwa kuronka icanditswe kugira mushobore kubona igihe tubayemwo. Rero igihe kijya gihutso cyata ntabwo kikaruvariyo umutemere wo guhongerwa ko waragaragaye neza na neza ariko niki cyabaye wari umanitse karuvari ujeje tamaraso nkuko bafashe amaraso kumwaka kumwaka mu gutunganya hera no kujojota ku mutemere wo guhongerwa ko hariya imana aho imana nubasha bwayo bukomeye bwo muravyo yatantabuye igihutso gishaje kuva he juru gushika hasi hanyumutemere guhongerwa ko waciye ugaragara umwagazi w'intama w'imana w'ukuri w'inkomoko wari umanitse hari karuvari yo kumugaragara umutemere wo guhongerwa k'ukuri igihe imana yari ihaye ikiguzi ubwayo maze ihinduka umwe muri twebwe hanyuma yigaragaje ubwayo nk'umuntu kugira yimenyekanishe hamwe natwe maze tuyimenye umutemere wo guhongerwa ko waragaragaye neza muri Isirayeli yose ku rujya w'impongano ariko rero abatanguje ishengero muri icyo gihe bari bafise imigenzo akubwa imigenzo yabo batwikiriye umutemere wo guhongerwa ko w'ukuri ku bantu namba bari baramenye ibyanditswe buri gace kari kuza gusa n'igishinwa ubuvugishwa bw'isezerano rya kera bwoshitse kandi niko byari kandi namba barigishijwe ibyanditse bari kubona umutemere wo guhongerwa ko nka Mose yavuze hano ko muri kino gihe baratwikiriye biracari mu miti mayabo ntibabibona ariko yari imana ukubabazwa hamwe n'impongano yari umutemere wo guhongerwa ko ukuri ugaragajwe neza nk'uko twaririmbye indirimbo yo mwitegereze neza nguyu unesha w'inkomezi kuva tantabuyemwo kubiri cya gihuzo itegereze yaraje umutemere wo guhongerwa ko umanitswe imbere y'ikoraniro ariko bo bakurikije ibyavugwa rero bashingantaye n'abapfasoni namwe baserukizi bo muri kino gikorana nshatse kuvuga ibi ntitaye ku cyubahiro cy'umuntu ariko uyu munsi bijyanye n'ikidukoranije hano uyu munsi ndakeka yuko imigenzo y'abatwitangiye imbere amashengero y'abatwitangiye imbere banyegeje ibi abantu benshi kuvaho mwe mugeraziye muri iyi minsi ya nyuma nk'uko byavugishijwe kandi igihuzo caratantabuwe abantu benshi bagerageza kuyisunga imigenzo y'abatwitangiye imbere kandi nicyo gituma batabona uyu munezero mwinshi n'amahoro n'ibintu ishengero rifise uyu munsi yamara abigaragarira abizera yanyegeje ijambo ryasezeranywe kuri uno munsi rero imigenzo yashyizeho icyitwikiro bavuga yuko iminsi y'ibitangaza yaheze umuntu yambwiye umuntu yumiye ku migenzo muri Tucson Arizona aho mbaye nari mfise igikoraniramda kandi twari ko turavuga mu gikorane cy'abagwizatunga aho umwami Yesu yagaragaye hanyuma akora ibintu bihambaye kandi uyu mushingana w'umukristo yaje kuri jewe hanyuma avuga umukozi w'imana w'ishengero umuntu mwiza yavuze ati mwene data Branham uri kugerageza kwereka abantu igihe cy'intumwa yavuze ati igihe cy'intumwa cyararangiye hanyuma navuze nti ndagusengera mwene data nyerekaho igice cy'intumwa cyarangiye mu byanditswe navuze nti igihe cy'intumwa cyatanguranye n'umunsi wa Pentecote kandi cyotegerejwe Petero yavuze ku munsi wa Pentecote isezerano ijyanye n'abana banyu n'abari kure bose abahamagawe n'umwami imana yacu acarangiye ryari asangwa imana igihamagara rero igihe cy'intumwa kiracabandanya
If God is still calling, then the apostolic age still is in session.
Rero aho niho abantu bagerageza guhumisha abantu benshi kubwa imigenzo yabo batwitangiye imbere nk'uko byari icyo gihe kandi munanirwa no kubona igituma abantu babyishimiye cyane kandi bafise umunezero mwinshi kandi bino bikorane bimeze nk'akazeze nk'ikintu gitangaje ku bandi bantu nuko babona ko barenganye izo nzitizi bararenganye ibyo byitwikiro binjira mu nyonga hima y'Imana aho babona isezerano ryagaragajwe iki gihe rigaragazwa imbere y'abantu barabona iby'Imana yasezeranye muri Yoweri kabiri ku murongo 28 yasezeranye yuko mu minsi ya nyuma ho baye imvura yo mu gihe cy'itasura isu icitasura isukwa ku bantu mu gihe cy'iherezo ndibaza ijambo ry'ikigiriki ngaho ni kansose risigura ngo yari isutse ubwiwe si mu buryo twebwe twobivutse nka ikintu kinaka cyari mu muntu munaka icyo yoba yarasutse hanze ariko yikomvomvo ubwiwe yarahindutse ishusho yiwe yahindutse kuva muco yarari aja muco yarubu ntiyigeze ahinduruka ateye ariko ku munsi wa Pentekote yihinduye kuva ku mwana w'umuntu kuja ku mwana w'Imana yaje atari kumwe n'abantu yaje mu bantu murabona yamana nyene guhera heza ubutumwa bwiwe muri iki gihe gihambaye yavuze imbere muri Bibiliya yuko hobayeho umunsi atari umurango ntube nijoro ariko mu kanya k'akagoroba hobayeho umuco rero izuba mu buryo bw'indangamerekero riserukira mu burasirazuba rikarengera mu burengero ni rya zuba nyene gihe cyose rero mu gihe umwana mewe ane a yihishuye mu kugaragazwa ku jambo ryasezeranywe kuri Isirayeli abantu bo mu buseruko twararonse umunsi w'ibifungo twararose umucukwiye mu bahindura ibintu no kubandanya akubwo kugira amashengero n'amadini no kuyashyira hamwe no kwinjira no gusoma abana agushingira abatama guhamba bapfuye n'ibindi no kubaho mu ishengero ariko mu gihe cyo kugagoroba hazobaho umuco yavuze ati mu gihe cyo kugagoroba akandi nta cyanditswe cyobesha akandi uyo mewe ane a nyene yisusu bwiwe kinsnose ku munsi wa Pentekote sezerana akuzosubira gukora ibyo nyene mu gihe cy'akagoroba murabona n'ibijyanye n'isezerano shira ikimenyetso hamwe itegereza ibiri ko biraba hamuraba ibyo yasezeranye hanyuma urabona aho tugeze ashiri cyo kintu hamwe urashobora kubona ukwihishura kumwe w'ibihe byose ahambaye imico yarahumishije abantu bugira kandi kuri ibi bintu byavuzwe ko bitaraba Mose igihe yajava ku musozi wari ku muriro mbega karorokeza Mose yari yamanutse muri Egiputa hanyuma abwira abakuru abishengero cy'Imana yamugendeye mu izina ryandiho iryo zina nakubu si nahozeho nzoba ariko ndiho uwamyeho wa wundi nyene ejo uno munsi n'ibihe byose nakubu we ibyo bigereranywa n'abaheburayo 13 ku murongo 8 Yesu Kristo kuyamye ejo ni kare uno munsi no mu bihe bidashira riracyari rya jambo nyene ryavugishijwe kandi ikoraniro ibyo byategerezwa gusa na rya jambo ibishika muri ino minsi abahindura ibintu bari babifise yo ariko uyu n'uwundi munsi murabona igihe tubayemwo nkaho gusa adashobora kuza mu minsi yaje ku isi mu buryo Mose yajemwo acankwa abandi bavugishwa bose bajemwo ntibyari byaravugishijwe kandi muri ino minsi y'iherezo byaravugishijwe gushika muri ubwo buryo ntibashobora gushika mu buryo bw'umuravyo wa Rutere ntibashobora kuza mu buryo bw'umuravyo wa Israel n'igihe cyo gushumbusha n'igihe bitegerezwa gusubira ku muco w'umwana w'inkomoko Yesu ukuntu dushobora kwerekana byanditswe byinshi kuri ibyo namwe banyateolojia aho muturuka hose ku isi murazi karukuri n'isezerano icyo nicyo gituma abantu baba abadasobanuse icyo nicyo kigira utujuju nk'uko mubita ni kubera ba umwitwikiro warakuwe kuva ku migenzo kandi bararibona ni wa wundi nyene ejo n'uno munsi n'ibihe byose murabona n'isezerano ry'Imana kandi ntidushobora kurigwanya kuko ibyanditswe bitosamburwa ego turabona yuko yasezeranye ibyo yari kombomvo yari yisuka mu bantu kandi ni waonde ejo uno munsi n'ibihe bidashira Mose amaze kumanuka muri Egiputa kandi agatangaza ibi rero data yemeje ubutumwa bwiwe mukuza akumusozi Sinai muri ya nyingi y'umuriro nyene akanda kadome kwa uwo musozi kumuriro twarabibonye uwo yahaye isezerano yamushize imbere hamwe n'ijambo yarafise ivyagezwe kandi kugira ngo aronke ico cagezwe yategerezwa ivyagezwe byari ijambo ijambo ntiryari ebwaze narimwe kuri iryo hanga rero ijambo imisi yose riza kumuvugishwa akandi yari umuvugishwa w'ico gihe nk'uko Yesu yari ijambo Yohana yari umuvugishwa akandi Yesu yaje kuriwe mu mazi kuko ijambo imisi yose riza kumuvugishwa atakwihenda murabona ijambo riza kuriwe rero Mose ijambo ryaje kuriwe ivyagezwe kandi yarabifise none ni kuki imbere yo kijambo ritangwa kandi rikagaragazwa Mose yategerezwa gupfuka mu maso hiwe ku kijambo ntiryari bwagaragazwe neza baramenye ko hari ikintu cashitse ariko ntibari bazi carico uko guhinda n'umuturagaro gushikaho bavuga bati reka Mose avuge imana ntivuge rero imana yavuze iti nibyo nzobikora akubwo asinzosubira kugaragara nkuko nzobarungikira umuvugishwa kubujyazo nzovugira mu muvugishwa wanje rero namba Mose nitegeko risanzwe nka Paulo mu Bikorinto ba kabiri ngaya yategerezwa gufuka mu maso yiwe n'ikintu gisanzwe ibyamwe mu bizoba ari ibyo ubwiza ukungana gute kandi bitwikiriye kutizera imbere yuko bigaragazwa kuriwe yo kwitwa ukungana gute Mose yarakazeze bicura iki kuri wewe bakwise gutyo wewe waciye muri ico gihuzo winjiye mu nkenge y'umuriro kandi wasohotsemwe n'umuhezagiro none buratwikiriye abantu ntibashobora kubibona ntibashobora kubitahura namba ibintu bisanzwe biba by'ubwiza ibyinsiga bwenge bizoba by'ubwiza kungana gute namba ibintu bisanzwe bifise iherezo ryavyo bitegerezwa kuba by'ubwiza ibi bitagira iherezo ryavyo bizoba by'ubwiza ukungana gute ariko naho biruko biratwikiriye ntibitwikiriye kuwizera ariko kutizera ntashobora kubibona imana iminsi yose iritwikira kutizera imigenzo irayinyegeza uko bakora ico giye niko bakora uno munsi uwo wari umwitwikiro wa mwemu dufise ubu aho umwitwikiro usanzwe waru baremejwe n'umuvugishwa hamwe n'ijambo ryanditswe uvugishwa uwaje afise ijambo ryanditswe kugira ngo arigaragaze bari bazi ko ijambo ryari hariya ariko ntibari bazi icyo ryasigura kandi Mose yararigaragaje yavuze ati ibwirizwa rivuga ibi kandi niyo mpamvu yararigaragaje kandi imbere y'uko rigaragazwa ryari ritwikiriye kandi niko bimeze uyu munsi riratwikiriye ku bantu gushikaho rihishurwa kandi rikagaragazwa ku bantu imana ihambaye yitwikiriye mu mubiri w'umuntu ijambo murabe ubu tubona ko ryari ginyegeje kutiza ariko rihishiwe kuwizera murabe Mose yategerezwa kwinjira muri iyi nkenge y'umuriro wenyine nta wundi yashobora kujana nawe nta byari bi ibyo bivuga iki kuri twebwe ako utinjira muri ibi mu kuba umunywanyi w'umugwi wa Pentecote murabona ntiyigeze ibihishurira umugwi ibihishurira umuntu ku giti ciwe kandi niko bimeze iki gihe uvuga uti ndi umunywanyi w'ishengero ndi umunywanyi w'iki ariko ibyo ntibizokora murabona kandi ku muntu uwo ari we wese kugerageza gukurikira Mose kubyigana rwari urupfu kandi niko bimeze muri iki gihe n'urupfu rwa mwe mu kugerageza kwigana ibyo ni byo iri joro turabishikamwo ariko haraduka hagati mu migwi ukugereranywa k'umubiri umuntu umuntu akagerageza gukora nkabyo maze akabaho ubuzima butandukanye ashobora kunywa inzoga akunywa itabi abagore bashobora kuba benshi uko bifuza kandi nkisi kandi baguma muhira maze bakaraba televiziyo n'ibintu byinshi kandi baguma biyita abapanekoti bagerageza kwigana iby'inkomoko ntibyigeze bibahishurirwa yamara iyo bihishuwe n'ibyo ubwiza kandi ikintu kinaka akigukuramo ibyo iyo ugendeyemo hariya ucika icyitwikiro ntibizokunda namba akandi kubyigana gwara urupfu icyitwikiro cya Mose yari ijambo rizima ku bantu kandi uno munsi abantu batwikiriye n'ikintu kimwe n'ibyete bisomeka bisomwa n'abantu bose ese icyete gishasha ariko icyete cyanditswe cyagaragajwe ni nabo bize ijambo n'isezerano ry'iki gihe Imana isuka ko mwemu wayo ko bari n'umubiri wo bose kandi n'ibyete byanditswe kandi iyo umuntu agerageje kwigana ibyo mu buryo bw'umubiri bimugwako ubuzima bwawe burerekana icyo uri igihe kimwe hariho umuhungu yari yinjiye mu ngorane yari umuhungu mwiza ariko yagiye muri sentare rero umucamanza yavuze ati nabonye wagigwa n'icyaha ntegerezwa kuguhanisha umunyoro wo guherayo yavuze ati ndifuza kwiburanira yavuze ati ndifuza kuvuga inyifato nziza yanjye ya kera yavuze ati ntayo ufise iyo nyifato yawe ya kera niyo nyine iguciriye urubanza rero niko bimeze iki gihe impamvu ishengero ritateye imbere nk'uko byotegerejwe ni ifato n'ubuzima dutegerezwa kuba bashikanye gusumba dutegerezwa kwizera ijambo ryose ry'Imana dutegerezwa kurondera gushika iryo jambo ricika ukuri kuri twebwe murabona inyifato niyitubuza kwinjira ariko igihe kimwe kugira ngo ndabakure muri uru rujijo muri iyi sentare nyine uwo muhungu nta mahera yari afise ntiyashobora kuri hideni amande yari mu bihumbi by'amadolari ariko yari afise mukuru we yaje maze akamurihira rero turafise mukuru wacu Yesu umwana w'Imana kandi yaraje kuturihira namba tuvyizera gusa kandi dushobora kwinjirana nawe mu cyitwikiro nka ni Mose wacu Yesu ni Mose wacu w'ikige Mose atwikiriye yari ijambo rizima ku bantu uno munsi Yesu atwikiriye ni ijambo rizima ku bantu uwo Yesu mwishengero mwemuyera umwana w'Imana mu bantu ahishura ijambo mu isezerano ry'ikige nibyo nyene neza neza acho kimwe ubu kandi wibuke ko Mose yakoze ibyo kandi akaba yarabigaragaje atari ku bantu bose bo ku isi ariko ku bantu bo kuvayo abantu bamwe gusa kuri abo bavuye mu mahanga kandi uno munsi mwemuyera imbere y'abantu bavuga bati ugukira indwara kuva ku mana asiko namba igihe nariko umuganga umwe yarampamagaye imbere y'iminsi mikeyi kubera umwana w'umukenyezi muto hari hamaze kuba ibibazo bine canke bitanu abantu bari ku rupfu basigaje amasaha make gusa ariko mwemuyera yarabakijije uwo muganga yari kare aribaza avuga ati bishoboka gute none aravuga ati ariko uwo n'umugwayi wanje navuze nti yari uwawe ariko ubu n'uw'Imana ubu n'uwayo murabona kandi murabona Imana iri kirahamagarira abantu bava inyuma y'ikibanza cy'umubiri abo biyita abantu b'idini abo bashaka kuyegereza ishengero saba metodisti babatisi abapresipiteriano mugabo amashengero y'abapanekoti n'ikintu cy'umuntu ku giti ciwe ni mwebwe n'Imana ni mwebwe mutegerezwa kwinjira si umugwi wanyu si ishengero ryanyu si pasitori wanyu ariko ni mwebwe mutegerezwa kwinjira shaka ko mwitaho ikindi kiranga Mose igihe yasohoka naho yari umuvugishwa umuntu mukuru cyane igihe yaja hanze n'ijambo abantu barabonye ko yahindutse hari ikintu cyari cyamubayiko igihe yasohoka hanze n'ijambo ryemejwe gico gihe amabwirizwa yari umuntu yahindutse kandi niko namwe muzoba nimwamara kuva inyuma y'icyo gihuzo kizima gituma mugaya ikoraniro nkiri cyangwa umuntu yositara kugukiza indwara kw'Imana akavuga ati iminsi y'ibitangaza yaraheze mwaravuye inyuma y'icyo gihuzo kizima igihuzo cy'inyigisho z'abantu maze bose bazomenya yuko hari ikintu kibaye kuri mwebwe nk'uko mwene data wacu witeka Jim Brown niyumvira ko abenshi muri abapresbiteriano bazi yuko hari kintu cyamubaye kuko yapfuye inyuma ya gwa ruhuzo rw'imigenzo yabonye ikintu muri bo muri abo bantu cyumu acamukweze niko kuva inyuma y'ugo ruhuzo rero ni wamara kuva inyuma y'ugo ruhuzo uzocoba mu muco wozo imbere y'abantu ku buryo boshobora kubona ko hari ikintu cyabaye kuri wewe ijambo ryari rihishijwe kubatize ariko rikaba mu muco wuzuye kubizera Yesu Kristo ni wawunde nyine jono munsi no mu bihe bidashira rero yari Imana muri iyo minsi yari Imana iri mu muntu umwana wayo Yesu Kristo aturavyizeye Asi umuvugishwa gusa asi umuntu asanzwe yari Imana muri Kristo Imana mu muntu ubwuzure bwose bw'Imana bwari mu muntu Imana mu muntu ubu ni Imana mu bantu ukunengesera kw'Imana mu bantu mu mubiri mwishengero ryayo yose yigaragaza ishitsi ijambo ryayo None dusanga Imana imyaka yose yayifise urukoba kuriyo we Imana yari yihishije inyuma y'umwitwikiro Abinyibutsa gusa inkuru ntoyi yabaye mu bumanuko kandi rero hariho urugo rw'abakristo kandi rero muri iyi nzu y'abakristo bizera Imana kandi bo biyumvira ko Imana yabakingiye ingorane zose kandi byirabikora kandi bari bafise akana gato junior agahungu gato k'imyaka nk'indwi cyangwa umunani kandi yagiye muri Sunday school kandi yari umuhungu mutoyi mwiza cyane ariko yaragira ubwoba mu gihuhusi cyane iyo miravyo yari ke irarabagirana kandi ibyo nabibwiye umuntu wundi munsi igihe cyo kimenyesha makuru cari carasotse kubijanye n'uyu muntu yakizindwara umuvuga butumwa nyene yavuze ati baguhindura imana amwe ne data buranama ego yari umuneguzi rero niyumviriye ko no bihagarika gato gusa asuku kubabaza uraza ari ku bugwaneza gusa navuze ni ibyo byo babiri kure cyane ni nk'ibyanditswe kugira ngo abe ari byo murabona nanje nti oya siko biri navuze kuko Yesu yise abantu uzutumana urabona niko biri imana kandi bati ego mwebwe mugerageza gufata ikibanza cy'Imana ibyo ntibiri kure cyane niko biri nyene nivyo nyene imana yigaragaje mu mubiri nkuko yabise uyu muryango muto turawubona naramubwiye akagakuru gatoyi kanje mu muzirikanyi wanje ubunyene ibyo joro rimwe hazi igihe wose maze nyina abwira Junior ati rero wewe genda hejuru umwana ugenda uryame aravuga ati mama ndatinya nta nakimutsa kuba genda uryame Junior muto yari yaryamye ngaho kandi imiravyo irakayira kayangana hariya no hino y'amadirisha kandi uwo mwana muto yarababaye cyane yashizwe umutwe wiwe munsi y'uburengeti kandi yaragishobora kumva muravye canke kubona muravye ukayangana ku madirisha kandi no kumva inkubi ivuze induru nuko aravuga ati mama araheza aramubaza ati ushaka iki Junior aravuga ati duka hano ryamane nanje nuko araduka ku ngazi nkuko umubyeyi mwiza kandi w'intaye muka wese yobigira nawe araza afata Junior mutoye mu maboko yiwe araheza aramubwira ati Junior mama yifuza kuvugana nawe akanya gatoyi gusa aravuga ati okay mama yavuze ati ubu rero ibyo ubwirizwa kubizirikana turaja gusenga ubudasiba turasoma bibiliya turasenga turi umuryango w'abakristo turizera imana yongera ati twizera yuko mu yose no mu byoshika byose imana ariyo murinzi wacu yavuze ati mama ndizera gace kose kavyo ariko ati iyo ujya muravyo uri hafi cyane yavuze ati ndashaka imana mu mubiri kuri uwo rero ni nibaza si Junior gusa ariko twese twumvuko iyo turi hamwe igihe dusengeranira imana mu mubiri kuri uwo kandi tubona ngaha Imana yamye twikiriye urushato igihe Mose yayibona yari twikirije urushato yasa n'umuntu igihe Mose yari nyuma ya marido yari twikirije urushato kandi Imana irijo itwikirije urushato mu ishengero ryayo iracari ya mana nyenere joro turabibona ariko ubu nkuko byamye cyitwikiro cy'urushato nico gitera uruzazane kubera imigenzo nibashobora kwizera gusa ko ari Imana ituma abo bantu bigenza gutyo murabona no kubera Imana itwikiriye mu ishengero ryayo mu rushato itwikiriye urushato ibyo nibyo irihisha utizera maze ikihishura kuwizera ego mugenzi rero iyo icitwikiro cy'imigenzo yabakira nakajambo gitobowe n'ijambo yo atanyeka uyu munsi rero iza kumugaragaro turayibona ubumana bugira kandi butwikiriye mu mubiri w'umu abaheburayo rimwe niko havuga kandi no mu itangiriro 18 muri buki imana yari umuntu ari hariya ajya akandi avugana na Aburahamu kandi yavuze ibyo Sara yari karakora mu ihema inyuma yiwe kandi Yesu yavuze ati nkuko byari bimeze mu gihe cya Sodoma niko bizakukuza ku mwana w'umuntu ubumana butwikiriye ubugira kandi mu mubiri w'umuntu ubu mwibuke Yesu ntiyavuze ngo igihe umwana w'Imana azohishurwa muri Luka gice cya 17 ndibaza kandi nko ku murongo wa 20 murongo wa 21 ahantu hamwe hariya yavuze ati kandi umwana w'umuntu ari karahishurwa umwana w'umuntu yagarutse mwishengera ubugira kandi ahishurwa mu biremwa muntu ose umwana w'Imana ari ku mwana w'umuntu ubugira kandi yagarutse mwishengero giwe mu gihe cyanyuma atubona ko yabisezeranye mu masezerano y'Imana turabona ikindi kintu mu isezerano rya kera ndafise cyanditswe ngaha mu kuvayo ko inshato zishaje z'udukoko bitatahashe zakuriki zanyegeza ubwiza bw'Imana mu bantu inshato z'udukoko bitatahashe n'abantu ntibashobora akobobona kuko rwarushato gubutwikira urushato rwarubwiza bw'Imana bwari nyuma y'urushato rero ubu bwiza bw'Imana buri nyuma y'urushato rwawe ibyo nibyo kandi migenzo ntirubona buri imbere mu kitwikiraho ijambo ryayo ryaririri ni iki cyari imbere y'ugo rushato rwari nyuma hari inshato zishaje z'udukoko bitatahashe muri cyo nta bwiza bwari buhari bwo tumye tubyifuza kandi igihe bwihindura umuntu maze bakabana natwe nta bwiza bwari buhari bwo tumye tubyifuza kandi ubucakintu nyene nicyo giharo uyu munsi nta kintu gihari mu mugabo cyangwa umugore agishobora kwifuzwa nikiri nyuma hariya nivyo rero uvuga uti ewe ndazi ko wigeze kubimborekwa yigeze gukora ibi ntacyo bitwaye ko byo yigeze gukora nibiki binyegejwe mu rugo rushato nibiki birimo hariya ivyo nivyo ngira kamaro nivyo abantu bahishijwe urushato ruhumishwa abantu murabona bavuga bati ndibuka igihe urya mugore yari ameze ndazi ko yari ameze ariko ugute murabona izi nshato zari igihe kimwe ku gikoko bitatashe ariko ubu zinyegeje ubwiza bw'Imana bunyegejwe muri zo bwari mu gikoko ariko ubu zinyegeje ubwiza bw'Imana kandi rero urushato rwawe rurashobora guhindurwa muri rino joro urukaba ingoro y'Imana Imana igerereye mu muntu itegereze inshato z'igikoko tashi tubona inyuma zari imbere muri zo hari ijambo kandi ijambo hariho kandi umutsima y'ibiterekeregwa isanduku yarajojota hanyuma byari biki ubwiza bwa Shekina bwari muri yo rero ijambo n'urubuto kandi ntirushobora kwama gushika umwana arukubise umwana ategerezwa kuba ku rubuto rugira rwame hanyuma kwere kandi iyo niyo nzira yonyine ufata ijambo murabona fata ijambo ry'Imana mu mutima we hanyuma ugendere mu bwiza bwa Shekina kandi igihe ubikoze bizozana umutsima witerekegwa manu iyihabwa abantu batandu bitandukanije gusa ikintu cyonyine gishobora kuyijya acemerewe kuyijya n'abantu bemerewe kandi bayize Paulo yara yavuze hanati guhinduka uva mu bwiza uja mu bundi murabona mu nyuma byaraje gushika abisubiye ku itanguro ry'ubwiza bwayo n'inkuru ubuto rw'igitondo cy'ubwiza urubuto rwishugwe rugwa mwivu urubuto rw'ikigori rugwa mwivu nikihe kintu gitangura rurasokoroka rugakura bukebuke hanyuma rukaba umutumba maze rukava mu mutumba rugasubira kuri ubuto rwago rw'inkomoko rero ibyo ni iby'ishengero ryakoze neza neza ryavuye kuri rutewe wese hanyuma ubu ryagarutse kuri ubuto rwayo rw'inkomoko rigaruka ku bwiza bwayo bw'inkomoko risubira ku bwiza ryahoranye ubwa mbere umwana yaserukiye mu buseruko niwe mwana ariko aragaragaza cya kintu nyine mu burengero ava mu bwiza yinjira mu bundi ryavuye mu bupagani ryinjira muri ruteri riva mu ruteri ryinjira muri wese riva muri wese ryinjira muri panekoti no kubandanya riva mu bwiza ryinjira mu bundi rivyara mana inyegejwe kandi ubu rureze rumugwa rumugarukana neza neza nkuko yari ameze ku itanguro ryabango nyine givuga butumwa giwe Yesu wawundi bwa bushobozi nyine mpemugera wawundi umwe yamanuka ku munsi wa Pentecote niwe mpemugera yigaragaza uyu munsi kuva mu bwiza winjira mu bundi bwiza kandi ryagarutse ku rubuto rwayo rw'inkomoko hamwe n'umubatizo wa mpemugera na bya bimenyetso nyine utwumiza nyine wa mubatizo w'abantu nyine bakora mu bwa buryo nyine bafise bwa bushobozi bya bishobisho nyine bava mu bwiza binjira mu bundi kandi aba bazokurikira bazohindurwa muri ubu bwiza muri uyu mubiri nyine umubiri w'ubwiza bw'iwaho tuzomubona Aburahamu yabonye ibyo bintu nyine Ubu itegereze turabona ukuntu byahindutse kuva Karuvariyo turatumiwe gusangira ubwiza bwiwe. Rero mu Bikorinto ba mbere 12 twabatirijwe mu mubiri wiwe, muri mwe mumwe niho twabatirijwe, si kubw'amazi amwe, muri mwe mumwe niho twabatirijwe. Uko n'ukuri rero hanyuma twahindutse igice ciwe. Ndizera ko ntari bubatevye, murabona ndizera ko ntabikora. Ariko ni nka kujya nyene kururirimbo ruhambaye rwo ruvuzwa canke rukinwa mwireresi. Sinzi byinshi byerekeye indirimbo canke amareresi, ariko nariko ndavyitegereza bivuzwa, nariko mvuga ibyerekeye Carmen igihe umukobwa wanje hamwe n'abandi bari muri ivyo, kandi bari bariko barakina muri urwo rurimbo muri Carmen, bariko barakina umudiho wari kuvugira muri ico kintu. Uko niko bimeze iyubatijwe namwe muyera muri Kristo. Ubu murabona benshi muri mwebwe mwarasomye acanye murumva inkuru y'umwanditsi w'indirimbo ahambaye umurusiya yanditse indirimbo bita Petero nibingira, ningene babikinye bifashije ibyuma bivuzwa bigasama n'ibindi. Kandi uwo ari we wese azi iyo nkuru ayisomaho yanditse, kandi ashobora kumva uwo mudiho ukungene uvuzwa inkuru ko ikinwa yemwe, baza aho babihinduka hose barashobora kubyitegereza ngano kubona impinduka. Ariko ubu ni igiki kiba iyo yanditse ikintu tukaca dusanga batabikinye neza? Tubona yuko haba hari ikintu cashitse, haba hari ikintu kibura. Iyo tubiravye uwa yanditse yarayiyumvira yarayanayandika, hanyuma uwo ukabikina nabi, haba hari ikintu kitagenze neza, umurongozi aba yabikoze mu buryo atari bwo. Murabona kandi iyo niyo ngorani hari uyu munsi. Bene data b'abateruyana, bene data b'abatisti, bene data b'abapanikoti, bene data bose bava mu madini yose atandukanye, uko niko biri. Murabona muriko mugerageza kuzana ivyaboneka ko ari vyiza mu gihe ca rute Wesley, nkuko mu gihe mu bisanzwe urupapuro rw'umuziki rwerekana ako ari kindi gihe. Murabona ntidushobora kuba muco wa ruteri we yaruhindura ibintu. Turakunda ikigabane ciwe ariko twarabirenganye, turi mu nzira igana hano dusubira ku gitabo. Murabona ntidushobora kubigendera mwuko. Ubu inzira imwe rudende mwoshobora gukoresha bene data niyi, kandi bene data bo kwisi bo mu bice bitandukanye byinshi, niko novuga hari inzira imwe rudende y'uwo muyobozi wo kubikora ategerezwa kuja mu mwemu imwe nyiye umwanditsi yarimo, hanyuma agaheza akabishikira. Kandi mu gihe ishengero ururirimbo ubwago aho abisi baba bitegereza ibi bimenyetso n'ibitangaza, igihe ishengero n'umwanditsi hamwe n'umurongozi bose binjira mu mwemu w'umwanditsi, hanyuma iyo bavuga bati iminsi y'ibitangaza yarenganye, biba bitakiri ku gihe. Ariko mu gihe bigiye mu mudiho wago no muri mwemu wago, ingene ugiye kubikora gushitsaho mwemu w'umwanditsi amanuka. Amen. Hanyuma igihe uvuze uti iminsi y'ibitangaza ntigeze irengana, urimbo rusemera uti amen. Iyo dukubise tukavuga tuti Yesu Kristo ko yarejo niko ari uno munsi nikazokwama ibihe bidashira, urimbo rurasemera ati amen. Muzoronko bushobozi mwemu yerani yabaza, urimbo rurasasira ruti amen. Ndacakiriye nta gusubira kuvyibaza ko urimbo gose ruhurije hamwe n'ijambo bigiye uko niko biri. Yo, ni ikintu gitangaje. Umurongozi hamwe n'umwanditsi bategerezwa kuba mu mwemi imwe, kandi nuko nyine abanyamuziki bategerezwa kuba mu mwemi imwe mu kubikorera hamwe. Kandi isi iracibaza ibikurikira. Ubu komunista bavuga kandi bakandwara kubera ubwo nuko kwifatanya kose n'ibintu byose hamwe no gutandukanya. Yo, imbabazi mwe nivyo, ivyo byose by'ubucucu mu gihe ukuza akumwami kwegereje hari ikintu kigenda nabi. Efise ubwoba ku murongozi yaronse abarongozi bavuye muri mwe mu mwanditsi w'indirimbo. Iyo turonse uwo mwe mu mwanditsi w'indirimbo bwa bubasha bw'intango bw'Imana, Bibiliya yavuze ngo abantu bakira bavyuriye umutima na mwe mu yera akwandikiye Bibiliya, muzobona kibi pande bibiri by'impapuro z'abashinwa bizohurira hamwe nk'uko bibiliya y'Imana n'uwizera bizohurira hamwe nk'uko bomi bari muri mwe mumwe bomi ni kintu kimwe bifatanya neza na neza ico dukeneye no musi n'abarongoze nivyo basubira ku ijambo bagaruke kandi bakagizera nk'uko ryavuzwe niho rero ubona Imana yonyene uko niko guhishurirwa ico gikino kirahinduka ikintu nyakuri uyu munsi baravuga bati emwe ni Imana yakahise turazi ko yajabutse ikiyaga gitukura yakoze ibi byose kandi yari mwimyitanure ry'umurewo ari kumwe n'abana b'abaheburayi none Imana yakahise ifise akamara kae siko nimba atari iyo nyene no munsi umuntu yama ani na hazi Imana kuvyo yakoze iyumvira ibyo izokora mazaka akirengagiza ivyo ariko irikirakora ivyo biri mu muntu gusa gukora ivyo kandi nubu niko biri bene data nico kintu nyene yo mana yanje reka dusubire inyuma maze dukore kuburyo rurimbo ruvuzwa neza aho abo kwisi bashobora kubona Yesu yavuze ati nanje ni na mani kwa hejuru yise nzokwikwegera ko bose kandi uko yararejo n'uyu munsi niko akiri niko azokwamana ibihe bidashira reka barongoze binjire muri mwema kwiriye hamwe n'abarimye hamwe n'umwanditsi w'indirimbo byose bizo genda neza rero turi ntavyo gukekeranya kuvyerekeye ivyo ico gihe tumenyekana hamwe na abaheburayo 13:18 havuga ngo uko yararejo n'uyu munsi nikakiri kandi niko azokwama ibihe bidashira twaramenyekanishijwe nawe mu vyakozwe n'intumwa twaramenyekanishijwe nabo mu mubatizo umwe ikintu kimwe ivyo yari byose ico gihe nivyo ari byose ivyo yari byose nivyo ari byose nivyo turi ivyo nivyo nyene nuko nkuko nyene nimba nshaka kuba umunyamerika nyakuri ntegezwa kumenyekana nico yaricho cyose icarico cyose ntegezwa kumenyekana nayo nimba ndo umunyamerika nyakuri nimba ndo umunyamerika nyakuri rero naguye ku rutare kwa Portmart Rock amen narabikoze nimba ndo umunyamerika nawe wenyene nuko waguye ku rutare kwa Portmart Rock hamwe n'ababene data bingenze ku rutare kwa Portmart Rock ge bamanuka bahanze ngaho nari kumwe nabo namwe nuko mwese nagendeye ku mafarasi hamwe na Paul Rever hepfo mu nzira nyine kugira ngo ndamuburira kaga ibyo nibyo nyene aha hepfo nyene muri Valforge na Jabutse Darred y'urubura ndi kumwe n'umugwa basodi gice cyabo batagira ibirato na Senzi Joro cyose ndi kumwe na George Washington imbere y'igihe na Jabutse Rose Darred ifisi yerekwa mu mutima twebwe turabanyamerika ego mugenzi Valforge narabikoze atanyeka nagarukanya amashimwe ku mashimwe y'ababene data b'inkomoko nagarukanya amashimwe kumana namba ndo munyamerika ukuri nagaragajwe hariya kuri ijya meza namba ndo munyamerika ukuri nagaragajwe gena hagarara na Sotonor Jackson namba ndo munyamerika ukuri nagaragajwe ku munsi mukuru wa Boston Tire ego mugenzi gihe twanka akurorera ibintu yemwe ndo munyamerika ukuri nagaragajwe hariya muri byo ego mugenzi yo mana we navugije inkengeri yo muri degembye tariki zine zo kwindwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1776 navugije inkengeri yo muri degembye hano maze ntangaza ko twikukiye kugira ngo mu munyamerika ukuri niko nategerezwa nagaragajwe n'isoni ziwe mu guhindira ibintu igihe mwene data yabigwanye nategerezwa kwikorera isoni ziwe nkuko nta ntegerezwa kwikorera ubwiza bwiwe namba ndo munyamerika ntegerezwa kubuko nagaragajwe hamwe nawe ego mugenzi nagaragajwe hariya Gettysburg igihe Lincoln yashikiriza ijambo giwe ego mugenzi nari ku izinga rya Wark hejuru y'ijya mibiri ivirirana y'abasoda nagaragaye ku izinga rya Wark nafashe je kuduzi ryo bendera akuri gwana ndo munyamerika ukuri amen icara cyo cyose nico nanje kandi ndavyishimiye ego mu byukuri cha amerika yose yamye cara cyo cyose nico nyire cyo ku munyamerika ikintu cyose nico ntegerezwa kuba kubera ngaragajwe hamwe nawe cha ikintu nyene kuba mu kristo ukuri utegerezwa kugaragazwa hamwe nabyo nigishije hamwe na Mose kandi canke na Noa kandi naburi abantu ku rubanza rugiye kuza akuba mu kristo ukuri nari kumwe na Mose ku gisaka cha kumuriro nabo nkingi y'umuriro narabonye ubwiza bwiwe twari kumwe na Mose hariya mu bugaragwa akugira mbu mu Kristo ntegerezwa akugaragara mu kintu cyose Imana yari kugira mbu mu Kristo narabonye ubwiza bwayo narumvise ijwi ryayo ntusigurira ibindi rero kuko niho narindi ndazi ibyo ndiko ndavuga narabonye ibyabaye ego mugenzi narindi ku kiyaga agitukura igihe nabona mwe mu w'Imana manuka yigiza amazi ku ruhande rumwe atari mu marenga kirenga nkuko bagerageza kubivuga ariko mu kiyaga gifise hafi metero 25 nabonye mwemu w'Imana nagendanye na Mose ku butaka bw'umutse ku kiyaga gitukura narahagaze ku misozi sinaye ndabona inkuba n'imiravyo bikubita narariye narariye manu nabo hariya nanywereye ku gitandara ndaca bikora kuri no mugoroba narumwe n'abajyamanu narumwe n'abamwe banywereye ku gitandara nari ni kumwe na Yosuwa igihe yavuze inzamba inzitiro za Yeriko zihombo okera hasi nari kumwe na Danieli mu cyobo cy'intambwe nari kumwe n'abana b'abaheburayo mu itandara ry'umuriro nari ku musozi hamwe na Eliya ku musozi w'i Karumeli nari kumwe na Yohana umubatizi n'imbere yabo bashikutse kandi narabonye w'Imana manuka narumvise ijwi ry'Imana rivuga riti uyu ni umwana wanje nishimira kubamwo ego mugenzi nari kumwe nawe uko n'ukuri kwanyu nari ndi hariya kuva kumva ya Lazaro igihe yazura Lazaro niho narinda umugore kwiri bige yamubwira ibyaha byiwe ego mugenzi mu by'ukuri nari kumwe nawe mu rupfo rwiwe kandi niho narinde kuri pasika ya mbere nazutse hamwe nawe ndi kumwe nawe mu rupfo rwiwe nari ndi kumwe n'abajya icana 20 mu nzu yo hejuru nari ndi kumwe nabo hariya yemwe niyumva nk'umusenzi yo mana we niho narindi hariya ndi muri bo niho narindi naronse uburambe baronse niho narindi igihe byashika kugira ngo umukristo wokore narabonye umuyaga wohotuza narabibonye narumvise inkomezi z'Imana igihe wayiganza nari kumwe n'abamwe bavuga mu ndibi narumvise ugusigwa kuza hariya nari kumwe nabo narindi hariya kumwe nabo igihe mwe mugera yatangura kuvugira mu ndibi hamwe nabo narindi kumwe na Petero imbere y'abashi kuzi mu byakozwe n'intumwa kabiri igihe yigisha cacigwa agihambaye yigishije narindi kumwe nawe ego mugenzi mu byakozwe n'intumwa kane igihe baca hamwe narindi kumwe nabe igihe inyubako yanyiganga inyuma y'igikorane cy'amasengesho inyubako yanyiganze aho bari bicaye narindi kumwe nabo hari naravuze ubutumwa hamwe na Pawulo hariya imarsheri ego mugenzi nari kumwe na Yohana ku kizinga cy'Patimose kandi nabonye koza kwiwe kwa kabiri nari kumwe na Rutere mu byo guhindura ibintu nari kumwe na Wesley icyo gishirira chokowe mumbe ya zomuriro mu gihe cyo mu ogararizo uhambaye ugwanya ishengera Anglikani nari hariya kumwe nawe kandi ndi ngahirira ijoro mu gihumbi kimwe amajanisha na 34 muri Philadelphia Pennsylvania menyekanishwa n'ubwo bwoko bw'umugwi hamwe n'ubwoko bumwe bw'ibyakozwe ntegerezwa kuba akuba umukristo ntegerezwa kuguma menyekana aho ijambo ry'Imana rigaragarizwa menyekana hamwe n'umugwi wumva mpemu w'Imana menyekane n'umugutsiko yakuwe kicitwe ikiro utsiko yararejo n'uyu munsi niko akiri kandi nikazokama ibihe bidashira menyekane n'uwo mugwi ngaha iri joro yamara abitwa umugwi w'abahakanyi yamara umugwi w'abantu bakaguma akubera ijambo bakaguma akubera ijambo ry'Imana ariko si intego isoni n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko n'ubushobozi bw'Imana buzana agakiza kandi ndumwe muri bo ndi kumwe n'ibyo byete bizima navuze byemejwe Imana itwikiriye mu ishusho y'umuntu mu bagabo n'abagore yo Imana mu ishusho yayo yikuye kicitwikiro kandi yimenyekanisha kwihanga ryayo umwami ahambaye yashize ikoruhande ubwiza bwiwe hasigaye akanya gato maze isi ntibikibabona nzoba ntwikiriye kuri bo ariko muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe agushika ku mpera y'isi nihindura mva kuri Rutere nja kuri Wesley nahengeshanya mva mu bwiza nja mu bundi ndacari yamana nyine yabayeho kandi isubiye mu bwiza bwayo bw'inkomoko haleluya yatabuye icitwikiro cyose cy'amadini igikubita cyose cyijwi igikuta cyose cyijwi iryo jwi rivuga riti yo ako nakagoma yaciye muri ibyo nyene iryo jwi ryumvike ryarumvikanye rivuga riti yo abo bantu n'abasazi yaciye neza muri icyo citwiki yego yarabikotse yo ntushobora kubikora nta kindi muri atari umugwi w'abantu bakaguma yameneye nyene muri ibyo nyene nta kintu nk'icyo cyo gukira indwara kuva ku mana yameneye muri ibyo nyine yo mana we kuko ijambo ryawe ryavuze ko yobikotse ntushobora kunesha ijambo ry'Imana akandi ari nga muri iri joro nyine wanesheje ahambaye kuva igihe yamenagura imiseguro yose ya metodisti batisti presbiteriano n'ibindi acara cahagaze hagati y'abantu b'iwiri joro ntiyatsinzwe n'imigenzo reka abantu bavuga ibyo bashaka bakora ibyo bashaka icyo bashaka cyose Imana iraje imenagura uruzitiro rw'amajwi yose kandi mwibuke bambwiye ngo
igihinde yegirenza urutsitiro rw'amajwi nta na kimwe gisubira kuyisubiza kunyaruka ndabibabwira igihe mumenaga urwo rutsitiro rw'imigenzo Yesu ari inyuma kandi ako atawo hari hano ubu igihe wamenya akari uwo nyenejo uno munsi ni mu bihe bidashira ntacyo nshobora guhagarika icyo Imana ishobora gukora hano muri iri koraniro igashira imbere y'isi ivyikeneye ese ukumenagurika kwa hantu hose ahubwo no muvyoro w'isi yose izokuzuzwa kandi rikabatizwa n'ubwiza bw'Imana ibaho ikinjira mu mubiri w'umuntu haleluya ndavyizera yakujyaho inzitiro zose nta na kimwe cyo guhisha ubwiza bwiwe igihe abantu bafise inyota mu mutima wabo hari uruzitiro rwiteguye gukugwaho murashobora kubyiteka mutabura impunzu zose biciye ku mwemu yera yiwe ihambaye kandi nguye iri joro uwanesheje ahambaye uwo nyenejo uno munsi no mubihe dashira akiza abagwaye abatiza bizera nk'uko yamabikora ni uwanesheje ahambaye n'amadayimoni yose yaciriwe kiteka arahunga ego mugenzi yose yaraciriwe kiteka igihe ari ngaha mukurangiza nshobora kuvuga ibi haraheze imyaka myinshi narasomye inkuru ijanye n'umuririmbyi avuze inanga yari afise inanga ishaje ashaka kugurisha murashobora kuba mumaze kumva iyo nkuru yashaka kuyigurisha ku bw'imvo kanaka umuranguzi w'ibicuruzwa yavuze ati ninde atanga amafaranga nganuku ndakeka ko yahawe amafaranga make santime 50 canke ikindi kintu rimwe kabiri ubwo nyine umugabo yari yicaye inyuma acyarahaguruka aravuga ati rindira umunota umwe gusa araheza ukara ironka reka twiyumvire ko yavugije indirimbo hari isoko ryuzuye amaraso yavomwe mu mitsi ya Emmanuel igihe abanyavyaha bayogamwo beraderere maze kuyishira hasi nta cisho ryumye ryari aho hantu araheza avuga ati ninde azotanga umwe ati ibihumbi 5 ibihumbi 10 byari bifise agaciro kanini cyane kubera iki umukuru wa kera w'inanga yarahishuye kamere yayo nyakuri mwene data mushikanye uburekanye niri jambo uwajyanditse mpemu yera akomeye ashira umuheto wiwe mu rukundo maze awukwegere mu mutima wawe hari isoko ryuzuye amaraso yavomwe mu mitsi ya Emmanuel muzobona agaciro kose kandi mubona Imana ifukuwe igaragara neza ibyo ni wawunde nyine nk'uko yari igihe yagwa ku munsi wa Pentekoti ku bantu igihe yisesa ku wenyine akisuka muri iyo nyine uko niko biri uvuga uti mwene data Aburahamu naragerageje nakoze iki ikindi na kiriya umunsi umwe naringiye kugira igikorane i Carspont New Mexico kandi wamanutse muri iyo nyubako nini yahari yepfo kandi yari iteye ubwoba hanyuma washitse hariya rero uwo muntu igihe twashika hariya muri iki kibanza ya Jimmy Jamatara kandi iyo mana yanje mwoshobora kuyumvira ukuntu hari hije gusa ni hari hije uko mushobora kubyibaza kandi uko niko ukuntu ibintu biriko biramera igihe tubona ishengero rinanirwa gutahura ijambo ry'Imana igihe tubona abakobwa bacu b'isiyoni bakora uko bariko barakora igihe tubona bene wacu banywa itabi kandi banywa inzoga kandi bavuga amajambo y'ubupfu n'ibindi hanyuma bakagerageza kugumya ukwatura kwabo muri Kristo yo mana hari umwiza huzuye umwiza w'intimba atimba turabona ikimenyetso cy'ukuza kwiwe hazokwama hije birengeye icyo gihe inyenyeri yo mu gaturuturu izogaragara kugira itangure umunsi maze inahugaragaze hanyuma yerekane ko utanguye nimwitegereze hariya igihe bazimye amatara hariho umukobwa muto yaciye avuza akaruru n'ijwi rirenga hariho umuhungu yari ahagaze impande y'umurongozi kandi yabonye uwo murongozi igihe yazimya ayo matara nk'uko kandi uyo mushiki wacu muto yaragize uruhagarara yakomye induru asimbagurika yo hagiye gukurikira n'ikihe kibazo urazi uko yakomye induru yavuze ati ntutinye mushiki wacu muto hariho umuntu hanashobora kwatsa itara nimwumvirize mushiki wacu mutoyi mwoshobora kuyumvira ko turi batoyi kandi turi inkewa ariko ntutinye hariho umuntu hanashobora kwatsa itara uyu ni mpemu yera uravyizera reka twunamike imitwe yacu akanya gatoyi gusa mumbabarire ko nabagumije ewe mana nkuru yo mu ijuru witwikurura wihishura wimenyekanisha umwami w'ubwiza akomeye fatutwo tugereranyo duto duto muri ino joro maze tugwe hasi ku mitima y'abantu kandi reka tubone uwo mumwe yahishuwe uwo yamanutse agatabura igitambara cy'urusengero hanyuma akava inyuma y'icyo gitambara neza akamanuka nyene mu myitwikiro y'abantu kandi ku munsi wa Pentecote yagumye ari wa wundi nyene ahinduka ava mu bwiza aja mu bundi kandi ubu twasubiye kuba nk'ibiremwa byose dukora dusubiye ku rubuto rwo mu ntango akuva mu gihe cy'ishengero rimwe gushika mu kindi kandi muri iki gihe cya nyuma hano ehe tura dusubiye neza ku kintu cy'intango caguye ku munsi wa Pentecote kugira ngo dushyize ibyanditswe byose umuco mu gihe cy'akagoroba hamwe na ibikorwa nkora namwe muzobikora n'ibintu byinshi cyane wasezeranye mu ijambo ryawe data nimba hari umwe ari hano ataraca muri cya gihuto cyangwa nimba ari uri anaherutse kwigira nk'umuntu yaciye muri iyo munsi agira ubuntu muri rino joro data ese babona uwo mutsinzi w'inkomeza hagatse hano yutse ubuntu bw'ububasha kugira ngo abababarire biduhe data kandi mu gihe imitwe yacu yunamitswe hoba hariho bamwe muri hano ni bangahe novuga bovuga bati mwene data Branham ndadugije ukuboko kwanje nsengera gusa ugume wunamitse umutwe maze uduze ukuboko kwawe ndashaka guca muri buri mpuzu ugushika mbonye byo kuri umutsinzi imana iguhezagire yo mana we ehe amaboko hejuru mubara mu mabaraza uburyo imana iguhezagire amabaraza aja inyuma dusa imana ibahezagire nimubimvuga kuri ibyo kuri ibubamfu duza ukuboko kwawe uvuga uti mwene data Branham nuba naramaze imyaka ndi umukristo ariko by'ukuri sinigeze nca muri iyo mpuzu mu by'ukuri sinigeze ndabikora sinari ifise icyo bari bafise icyo gihe uyu munsi twaronse ndi gitegwa gikurikira ahantu hari ubushuhe fata ishugwe ryakuriye ahantu hari ubushuhe ubwirizwa kuri bembereza kuri fata neza kuri shira kamazi kuri vomera ariko icyo gitegwa cyo mu ntango cyakuriye hanze ngaho mu bugaragwa ubwoko bumwe bw'amashuhe bwisa n'icyo nta mazi makeriro ariko nta bukoko buyishikako n'ibikomeye by'ukuri ushobora kugereranya ubukristo uyu munsi nuko bwari icyo gihe ushobora kwiyumvira uyu mugwi abo twita abakristo uyu munsi hirya no hino ku isi bameze nk'abo mu gihe cya nyuma cya Pentecote bafatwa nk'inzoya bashishitira kandi bava mu ishengero bajya murindi kandi bavuga ibintu udakunda bava hasi bagenda none yo urashobora kwibaza ibyo bintu oya bimeze gute ni ukwigana Mishirangaro yakoze igicapo cya Mose urashobora kuronka igisubiwemwo cyacu kizimbutse cyane ariko icy'inkomoko uwacafye ingaburo y'umwami nibaza ko igicapo cy'inkomoko cyo gugwa amamiliyoni y'amadolari namba ushobora no kukigura asinzi naho kiri ariko urashobora kugura igisubiwemwo cyacu hafi dolari n'ibice 98 urashobora kandi niko bimeze uno Mose umukristo azimbutse umwigano umunywanyi w'ishengero gusa ushobora kubagura isigareti cyanye ikinyobwa gisanzwe cyanye kumugura afise imishatsi moye cyanye iminwa isinzi ushobora kumugura icyo ari cyo cyose cy'imideri yisi ariko ntushobora gukora akurajya w'inkomoko ndamubona kumugaragaro neza wa wundi juno munsi no mu bihe bidashira yo mu kristo ntiwifuza kuba umukristo w'ukuri namba hariho abatadugije ibiganza byabo murabikora mu gihe ngiye gusenga mu kanya imana ibahezagira imana ibahezagira yo ibyo ni byiza murabe data wacu wo mu ijuru ijambo ryawe wavuze rizoshyizwa ni wewe watanze iryo sezerano jewe ndajwe ishinga gusa no kuvuga ko wabivuze ndiko nsubiramo amajambo yawe wavuze uti uzokumva ijambo ryanje akizere wantumye afise ubugingo budashira warabisezeranye kandi mwami turaza babisubiramo uyu munsi benshi bavuga ko bizeye mu gihe atari byo barigaragaza ariko mwami hariho abinkomoko nyine ndasaba ko bituronsa gusa ngaha kuri uyu mugoroba yuko umugabo we ese n'umugore umuhungu cyangwa umukobwa asindajwe ishinga n'igihugu barimwo uko basi ishengero barimwo yo mana buzuze ese babona ukugaragara k'ukuri kwa Yesu Kristo wa wundi uyu munsi neza na neza hagati muri twebwe nk'uko yari ku munsi wa Pentecote aho yahihishura wenyine ubwiwe ku bw'iki gihe yari mwemuyera biduhe tubona amajambo ariko arashyizwa buvugishwa bushyizwa turagereranya uyu munsi cyitwa ishengero ry'isi hariya inama y'isi yose y'amashengero tukabigereranya n'isezerano ryawe kuri Pentecote na kubigereranya na gato ntudushobora kumesuza impunzu zacu ibyo bintu ariko mwami Imana nitwagaruka kuri ya soko hariho uburyo bwo kozwa niho ubuzima bwacu n'ijambo ry'Imana bizoca bihura icyo gihe turashobora kwishyuza ibyacu bikore mwami uyu mugoroba mugenshiza abantu mu biganza byawe nuho umuntu wese icyo keneye data adusavye mu izina rya Yesu amen Imani bahezagire murakoze cyane kuba mwahagaze mwarindiriye umwanya muremure kandi mumbabarire kuba nabagumije gushika iminota 10 irenga ku isaha z'Imani bane namwe gushikaho nzobabonera mu gitondo ndasubije igikorane urongo y'ibikorwa ndibaza